Kigali n'ijwi rya Amerika. Muru numva radijwi rya Amerika vugira hano i Washington DC, turabaramukije tubaha ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma mbanza ariko nisegure kubakunzi b'ijwi rya Amerika mu Rwanda, mwajyaga mutwumvira kuri FM 104.3, ariko mutwihanganira ku kibazo cya technique cyabaye kuva itariki 23 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, gituma tutumvikana ku mirongo ya FM mu Rwanda nk'uko bisanzwe. Inzego zibishinzwe zirakora ubudahwema kugira ngo dusubire kumvikana. Bashobora rero kutwumva kuri za mudasobwa cyangwa ahandi kuri telefone ngendanwa. Mukomeze mudufashe gukwirakwiza amakuru n'ibiganiro byacu. Tubibutse ko mwatwumvira ku rubuga wa3radio yacu voa.com. tubaye tubashimiye kutwihanganira. Gahunda noneho nyirizina y'iwanyu mu ntara. Mu Burundi, abanyamategeko bari mu gikorwa cyo gushishikariza rubanda rwahungabanyirijwe uburenganzira kugana urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu.
Abanyagihugu bamenye amategeko y'abagenga Charte Africaine, bamenye uburenganzira bwabo, bashobore no kwitura iyo sentare yitwa Cour Africaine des Droits de l'Homme, ikabashobore no kwitura mu nzindi sentare mpuzamakungu. Amasezerano akomeye y'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine.
Uwo ni Maître Gustave Niyonzima, umuyobozi mukuru wungirije w'ihuriro ry'abanyamategeko b'Abarundi baburana ibyaha bihanwa n'inkiko mpuzamahanga Kavibu. Turanagaruka mu Rwanda kureba icyo urukiko rwa gisirikare rumaze kuvuga hariya i Nyamirambo, aho mugenzi wacu Asumuta Kaboyi ari. Ntimujye kure. Ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanze atugeza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise,
urakoze. Geoffrey, turahere muri Amerika. Ibiro vya prezida muri Leta Zunze za Amerika, Maison Blanche, vyaraburiwe n'abategetsi b'umugambwe wa Democrate batavuga rumwe bagenzura inama nshinga amateka umutwe wa depite kwitega ko basabwa inzandiko zerekeye ivyo prezida Trump yakoranye n'igihugu ca Ukraine. Abajijwe n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa gatatu ko azobishira mu ngiro mu gihe yo bisabwa n'iyo nama, prezida Trump yishuye yavuga ko yama yabikoze. Trump yagirije umukuru wa komisiyo ijejwe igendereza mu namashinga amateka Adam Schiff ko yahemukiye igihugu kukuntu yarengeje urugero mu gusigura ikiganiro umukuru wa Ukraine yagiranye na Trump kuri telefone. Abasirikare ba Mali bafadikanije n'inteko mvamakungeje ku munsi wa gatatu baratanguje uruhigi rwo kurondera abasirikare bagenzi babo bataramenyekana irengero ryabo inyuma y'igitero cya mbere gikomeye bakorewe n'imihari y'iterabwoba ku munsi wa mbere. Abasirikare ba Mali bashika kuri 25 barishwe inyuma yaho abarwanyi bitwaje ibirwanisho bikomeye batereye amakamba abiri ya gisirikare mu bisagara bya Burkesi na Mondoro hafi y'urubibe na Burkina Faso nk'uko ibiharuro vya mbere vyibanze bibivuga. Abajejwe umutekano bashikiriza ko abasirikare bashika kuri 78 bataramenyekana irengero ryabo. Perezida Ibrahim Boubacar Keita yategetse ko kuva kuri uyu wa kane haba ikigandaro cy'iminsi 3 cyo kwibuka abasirikare bafuye nk'uko amakuru ava muri leta yabishikirije. Leta nshasha mfata kibanza ya Sudani iriko irarondera ingene yokura icyo gihugu ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani w'imfata kibanza Abdalla Hamdok yashikirije ku munsi wa kabiri ko gukura Sudani kuri urwo rutonde rwashyizweho na Leta Zunze za Amerika ari kimwe mu twigoro twa leta nshasha two kugarukana umutekano mu gihugu mu kiringo mfata kibanza barimo. Leta ya Amerika yongereye Sudani ku rutonde rw'ibihugu bikora iterabwoba mu 1993 igihe Perezida Omar al-Bashir yagirijwe gufasha imihari ya Al-Qaeda, Hamas hamwe na Hezbollah. Mu 2017 Amerika yaratanguje ibiganiro na Leta ya Sudani kugira imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri inaguke, ariko Washington yaciye ibihagarika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka Perezida Bashir akuwe ku butegetsi. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS asaba makungu kuja hamwe mu gufasha izinga rya Bahamas ni nyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Doriane cyahitanye ubuzima bw'abatari bake ibitungwa hamwe n'amazu yasambutse. Umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yashikirije ivyo inyuma yo kugendera Bahamas kwirabira icokorwa kuvyononywe n'ico gihuhusi mu ntango z'ukwezi kw'icenda. Nayo Leta Zunze za Amerika yarafunguye jo kwa gatatu ambasade yayo yari imaze imyaka 28 ifunzwe muri Somalia. Amerika yarafunze ambasade yayo muri ico gihugu mu kwezi kwa mbere igihumbi kimwe amajana 991 kubera intambara iri muri ico gihugu. Ambasaderi wa Amerika muri Somalia Donald Yamamoto yavuze ko kuyifungura ari umunsi w'amateka ugaragaza ko Somalia iriko irasubira mu buryo. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ari muri Afrika y'Epfo mu rugendo rw'akazi ni nyuma y'urwanko n'ubwicanyi ku banyamahanga bihitiye i Johannesburg byatosikaje imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri biza imbere y'ibindi muri Afrika mu by'ubutunzi. Buhari hamwe na mugenzi we Cyril Ramaphosa biteganijwe ko babonana kuri uyu wa kane mu biganiro bigamije gukomeza imigenderanire mu budandaji no kunagura imigenderanire ya politike. Ariko ugukubagwa kwakorewe abanyamahanga barimo n'abanyanigeria muri Afrika y'Epfo nabyo nyine biri mu byo abategetsi baganira ko.
Urakoze Alois Bigirimana kuri ayo makuru nshuti muteza amatwi gahunda y'iwanyu mu ntara hano ku Jwi ry'Amerika amarwara bagira havuye muri studio ya 18 noneho iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Narimaze kubabwira mukanya urukiko rwa gisirikare ruri inyamirambo aho ni mu mugi wa Kigali rwakomeje urubanza rurego mitsinda ry'abantu 25 baregwa kuba barwanyi b'umutwe wa RNC urwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda. Abaregwa bose bagaragaje ko bataburana kuko badafite ubumenyi mu mategeko bakaba bakeneye abunganizi. Urukiko rwimuriye urubanza rwabo ku itariki ya 14 z'uku kwezi. Asumutakaboyi ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda yarari mu rukiko.
Urubanza rwakomeje abaregwa uko ari 25 bahawe umwanya ngo biregure. Bose bashinjwa kuba mu mutwe wa P5 ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kuri uyu wa kane nta numwe bigeze yiregura. Bose bahurije ku cyifuzo cy'uko bashaka ababunganira mu mategeko. Ku isonga Majoro Habibu Mudasiru wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa n'imyitozo ya gisirikare muri uyu mutwe yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana ko yifuza ko yahabwa umwanya agashaka uzamwunganira mu mategeko. N'abandi bagenzi bahise batera intoki umwe ku wundi nabo basaba ko bahabwa abunganizi mu mategeko. Basobanura ko nta kintu na kimwe bazi mu bijyanye n'amategeko, bityo ko byazabagora kwiregura. Ntibyabaye ngombwa ko umucamanza abaza buri wese niba akeneye umwunganizi, kuko buri wese yagaragazaga ko amukeneye. Umucamanza Lieutenant Colonel Madudu Sharire yabonye abakeneye kunganirwa ari benshi, ahita avuga ko ubusanzwe umuntu ufite ubushobozi yishyura umwavoka, ariko utabufite agasaba urugaga rw'abavoka rukamushakira. Umucamanza yasabye buri wese ko yahitamo icyo yifuza. Yungamo ko yabonye benshi batazi gusoma no kwandika, asaba ko bakwegera umwanditsi w'urukiko kabafasha. Umushinjacyaha Majoro Denis Ruyonza yavuze ko abaregwa bakabaye baravuze ikibazo cyabo urubanza rugitangira, kuko bemeye ko rutangira kandi batunganiwe. Gusa umushinjacyaha yavuze ko kunganirwa ari uburenganzira bw'uregwa. Uko ari 25 baregwa ibyaha bine birimo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho, kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Mu baregwa uko ari 25 harimo Abanya-Uganda 3, Uburundi bwo bufitemo 4, harimo na Iribanje Lambert umunyarwanda ariko ufite n'ubwenegihugu bwa Malawi. Mu baregwa uko ari 25 kandi 14 bivugwa ko bafashwe bavuze ko binjiye muri P5 banyuze mu Burundi, umunani baturutse muri Uganda, babiri muri Kenya n'umwe muri Malawi. Habibu ufatwa nk'uri kwisonga muri ritsinda yahoze mu ngabo z'u Rwanda RDF, asezererwa mu 2013 yahise yerekeza mu gihugu cya Uganda. Ubushinje cyabo bavuga ko muri Uganda ari we yahamagariwe na Major Robert Yigiro akamu ubutumwa bwa General Kayumba Nyamwasa ko bafite umutwe wa politike wa RNC ariko bashaka no gukora igisirikare cyawo, bityo we n'abandi basezerewe mu ngabo ko bakwishyira hamwe. Ubushinje cyabo bavuga ko abafashwe bose bakuye mu mashyamba ya Kongo nyuma y'igitero gikomeye batezwe n'ingabo z'icyo gihugu zabafatiye mu gace ka Masisi, bahita boherezwa mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. 24 bahise basubizwa muri gereza. Major Habibu Mudasiru ahita asubizwa mu bitaro bya Kanombe aho arwariye akaguru nyuma y'uko arasiwe muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu baregwa 25 kandi umukuru muri bo n'ufatwa nk'umuyobozi wabo Habibu na Gashumba Andre bose bavutse mu mwaka w'1966 mu gihe umuto ari umugande Gatwere Joseph ufite imyaka 18. Ikindi benshi bahuriyeho nuko benshi batabashije kugera mu ishuri, bake nibo bize amashuri abanza nabwo bakayacikiza batayashoje. Babiri gusa barimo umukuru wabo Habibu nibo barangije amashuri yisumbuye. Benshi kandi bahuriza ko kuba nta kintu batunze ndetse nta n'akazi bagiraga. Uretse aba 25 bashinjwa, igihugu cya Uganda n'u Burundi nabyo byatunzwe gatoki n'ubushinjacyaha. Uganda bivugwa ko yemereye Major Mudasiru guhihisha yitwikiriye kuba impunzi, igisirikare cy'u Burundi nacyo kigashinjwa kuba ari cyo cyabahaye imbunda n'amasasu, ndetse leta y'u Burundi ikanashinjwa kuba ariyo yakiraga aba barwanyi mbere y'uko bakomeza berekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urubanza rwimuriwe tariki ya 14 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze kuri iyo nkuru. Tukivuga rero iyo nkuru, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Jean Paul Turayishimiye, umuvugizi w'umutwe wa RNC bashinjwa kuba babarizwamo. Abanza kumubaza niba koko ari byo abaregwa ari abo muri uwo mutwe.
Bariya abantu mu by'ukuri sinajya kukubeshya, ntabwo nakubwira ko ari abacu. Nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye, ariko aho babavanye, gihe babazaniye, uburyo aho bari bari, ibyo ni ibibazo twese turimo kwibaza. Gusa uko babyanditse ku binyamakuru by'u Rwanda, byo nanjye nabisomye nk'uko nawe wabisomye.
Ariko se hari uwitwa Habibu Mudatiru wigeze kuba ndetse n'umugabo z'u Rwanda warasiwe muri Kongo, uriya muramwihakana nta ubwo mwimwe rakwari uwanyu?
Uwo Habibu namubonye, ariko uniba wasomye n'ibyo ku rubanza rwagiye rugenda umunota ku wundi, banavugaga ko ari umuntu wari mu nkambi y'impunzi zitandukanye. Ubona ko binashoboka kuko bari abantu ari n'impunzi, zishobora kuba ari impunzi zashimutse kimwe n'izindi zose basanzwe bashimuta, kuko nabo ubwabo muri iryo nyamakuru bavuze ko yari umuntu w'impunzi. Ubwo rero Venuste, kuba Habibu mwaramubonye mu itangazamakuru inshuro nyinshi cyane, bakaba kandi bamuzana bavuga bati yavuze ibi cyangwa se ngo yari umuntu wa organization, ibyo byo ntabwo ubwabyo bihagije kugira ngo bivuge ko yari umuntu wacu, kuko ari Habibu ndetse n'abariya bose kuvuga ko ari umuntu wacu cyangwa se yari umuntu wemera amahame y'ibyo twemera twese, ibyo byo sinshobora kubihakana. Ariko kuvuga ko bamuzanye nk'umuntu w'umurwanyi, ibyo nibyo ntarimo nsobanukirwa, ndetse kuko ibibazo mfite nanjye ndacyabyibaza, yenda bizasobanuka noneho nzagira igihe cyo kubiganira neza.
Uriya Habibu tumugarukeho, ngo yaba yaravuganye na General Nyamwasa wamusabaga kujya ku mupaka wa Uganda kubera ko Uburundi butabashaga kubaha inkunga ihagije, wabibonye nabyo?
Ibyo nabibonye, ariko nabyo nk'ibyo ubwabyo urumva ni ikintu cyo kuba ngo yarambwiye ngo yavuganye na General Nyamwasa. Ibyo kuvugana nawe yenda n'undi wese yavugana nawe, ariko ibyo bavuganye nabyo ni ikindi. Ni gute ushobora kwemeza koko ko ibyo bintu bamurega yavuze yabivuze Venuste?
Ariko uvuze ko bari abantu bamwe utabazi, reka mfate mu nka bamwe nkubaze bari yabo bari ngo mu kitwa P5 nk'abarabinga b'abasirikare nkuri ya Colonel Nyamusaraba cyangwa se ya Sibo Charles, ndetse hamwe n'uri ya Habibu Mudatiru ushinzwe ibikorwa n'imyitozo, ugende kuri bari abasemahurungure barashinzwe iperereza, bari ya bose uravuga ko mutabazi muri RNC?
Ubundi Venuste, aho ni ikibazo nyamukuru kinakomeye, kuko wabonye ko nk'abo bantu bose baravuga ko ari abantu babaga mu mutwe wa gisirikare witwa Ngomino uko babyanditse. Uwo mutwe wa gisirikare tukaba tuzi kuba muri ya bice bya za muri Sud Kivu, mwarabumvise yenda mwaranabagize no kuri radio y'Ijwi rya Amerika. Kumva rero noneho natwe bagenda bavuga ko iyo ariyo structure cyangwa ariko ariyo aricyo gisirikare cya P5, nabyo ubwabyo byakwerekana ko harimo ibintu by'ibicurano bishobora kuba bikorwa na leta y'u Rwanda kugira ngo ya narrative cyangwa se uko bakomeje kwerekana ko ngo P5 ifite ingabo, bati noneho ikintu cyose tubonye tubyite ko ari ingabo za P5. Ibyo twabivuze kenshi, umunsi tuzazigira tuzabivuga. Biriya nibyo leta y'u Rwanda ikomeza gucura no kupfundikanya kugira ngo ikomeze kumvisha abantu ko dufite igisirikare kugira ngo badutwerere ibintu, ntabwo ari byo.
Ariko se Jean Paul, leta y'u Rwanda yacura igacura n'impapuro zoherejweho amafaranga nk'uko byavuzwe mu rukiko, none se hari baravuga ko hari amafaranga yakoreshejwe amadolari agera ku 12 yoherejwe n'umwe mu bayobozi ba RNC bakavuga izina rye, bavuze uwitwa Ben Rutabana ngo wohereje amafaranga nyuze Bujumbura. Leta y'u Rwanda yacura n'izo mpapuro yazicura koko?
Ibyo urabona urubanza nibwo rugitangira. Niba koko ibyo bintu bizazamo nk'ibimenyetso yenda twazabivuga icyo gihe, ariko ubu ngubu jyewe mu by'ukuri ufite ibimenyetso byinshi bigaragaza ibintu byagiye bikorerwa impunzi zitandukanye zahunze leta y'u Rwanda. None se ubu koko bo ntibarimo birega ko bafite bakora akazi ko gushimuta impunzi z'abahunze?
Ariko izo mpunzi zari Bugande, hari aho nabonye ko izivugwa ko zagiye mu mutwe wa RNC zishobora kuba zarafashijwe n'umukapiteni witwa Johnson ukorera CMI, wayizinyujije muri Tanzania zigakoresha impapuro mpimbano hanyuma zikagira i Burundi. Ibyo nabyo ni ibinyoma?
Ni ibinyoma. Ibyo byo nta nubwo natinya kubivuga, ariko biramutse binabaye uwo muntu yaba yarababeshye, ntabwo yaba ari na kapiteni cyangwa akora n'icyo kigo. Ibwo ndavuga yabeshye leta y'u Rwanda niba ari wabibabwiye, ariko jyewe nzi neza ko ibyo bintu bidashoboka mu gisirikare cy'igihugu ku rwego rw'umuntu nka kapiteni kuvuga amagambo nk'ayo. N'ibyo bintu yakoraga bavuga ari bishingiye ku guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilo F 15,350,200, kilo F 15,560,075, na kilo F 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilo F 15,180, na kilo F 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilo F 15,460, na kilo F 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Mbere yako gatangazo kababwira aho mushobora kudusanga, twumvaga mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana aganira na Jean Paul Tureshimiye, umuvugizi wa RNC, bavuga ku kibazo cy'abantu bashinjwa kuva muri uwo mutwe bari mu rukiko i Kigali. Tugeze mu Burundi, ihuriro ry'abanyamategeko b'Abarundi baburana ibyaha bihanwa n'inkiko mpuzamahanga CAVIB risaba Abarundi bumva uburenganzira bwabo bwarahungabanye kugana urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ruri i Arusha muri Tanzania. Ku munsi w'ejo iryo huriro ryatangiye igikorwa cyo kwigisha no gusobanura amasezerano ya Afrika yashyizeho urwo rukiko n'uburyo bashobora kugana urwo rukiko. Gusa Uburundi ntiburashyira umukono ku masezerano y'imikoranire narwo. Pierre Claver Niyonkuru.
Kuburu nane kwa bashingwa manza babarundi bakurikirana ivyaha bihanwa n'amatsentare mpuzamakungu CAVIB Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes de Crimes de Droit International komi au Burundi mu gifaransa icatumye abo bashingwa manza batanguza iryo sekeza noko hari ivyaha byinshi bikogwa mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 bihanigwa muri sentare ya Afrika ijeru wagateka kazi na muntu iri yarusha muri Tanzania. Maître Gustave Niyonzima icagiye acutwara CAVIB yabwiye ijwi rya Amerika bimwe muri ivyo vyaha
abanyagihugu birirwa barahohoterwa bakagenda amazima yonge bakaborezwa igufa bakicwa baravye imigambwe bavamwo ko batavuga rumwe na leta ico twokwita assassinat cible kugira kabiri kubera himirije amatora mu bihumbi 2020 aho usanga abantu batavuga rumwe na leta bari mu yindi migambwe cane cane abo mu mugambwe senere wa agatogwasa birirwa baricwa abandi bakagenda amazima yonge ingoro z'umugambwe yabo zigasamburwa menya ku munsi ntihagira ikiba n'ababikoze ntibakurikiranwe hariho n'abandi benshi batavuga rumwe na leta birirwa barayicwa birirwa baragenda amazima yonge kubera ivyiyumviro vyabo kukuntu na Ekleziya Katolika imaze iminsi iburagizwa uravye mu ntara ya Ngozi yabo muri nishengero ry'aba Adventiste y'umunsi w'indwi basangwa mu isengero barimwo bagakubitwa bagashaya
iryo sekeza ryo kumenyekanisha ibiri mu ngingo ya Afrika yerekeye agateka kazi na muntu Charte Africaine des Droits de l'Homme yiswe uburenganzira bwawe rizo mara kwezi kose gushika mu mpera z'uko kwezi kw'icumi. Urunani CAVIB rubona ko kumenya ibiri muri iyo ngingo ari umushinge wo kwitura sentare ya Afrika ijeri wagateka kazi na muntu yashizweho n'iyo ngingo y'ubumwe bwa Afrika
no kubafasha kuko turavye ibiba mu Burundi amasentare yaho ntashobora kubatunganiriza abanyagihugu bamenye amategeko yabagenga Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples bamenye uburenganzira bwabo bashobore no kwitura iyo sentare yitwa Cour Africaine des Droits de l'Homme ikabashobore no kwitura mu nzindi sentare mpuzamakungu amasezerano akomeye y'ubumwe bwa Afrika y'Union Africaine avuga uburenganzira bwa muntu bigomba nko gusa n'ico twakwita Déclaration Universelle des Droits de l'Homme bigomba nko gusa n'ico twakwita Charte de l'ONU rero no kubahamagarira kumenya uburenganzira bwabo
amashirahamwe hamwe nabo bashingwa manza nka bose barahunze igihugu nabo bajije ingene sekeza ryabo rizoshikira benshi mu bari mu Burundi ari nabo yega. Maître Gustave Niyonzima avuga ko bafise inzira nyinshi harimo no gukorana n'abari mu gihugu mwibanga yamara aremera ko ari ntambanye
ego cyane turafise imihora tuyicisha ko n'abari mu gihugu bakavyumva ni benshi turiko turagerageza kuvugana turabe ingene twokorana n'abari no mu gihugu benshi turavye ibinyamakuru bikunda gusohoka yabi ibinyamakuru vy'ama radio za televiziyo n'abandi naho nyene uri kuraraba mu ngingo y'umunani ya Charte Africaine bavuga ko umuntu afise uburenganzira bwo kumviriza makuru n'ubu haracara gahaze turabizi abari mu gihugu benshi bumviriza binyegeje ariko hariho n'ubundi buryo bazotinda bakabimenya kandi bwari n'uburenganzira bwabo ntibategerezwa kwinyegeza ubutegetsi ntibwategerezwa kubiruka inyuma ngo bahobwe ko bumvirije amakuru harimo iyo ntambamye ariko turafise icizere kinini yuko abantu bamaze kumera rugabo bamaze kurinda turabakorana mu ibanga bakaduhana amakuru menshi tumenya menshi tuvuga ibibi byose biba tubikura hagati mu gihugu mbere hariho nabusanga bari no mu mugambwe nyene uri ku butegetsi babitanga ni bake ariko ni bake beza.
Uburundi buri mu bihugu 30 byemeje ishigwaho iyo sentare yamara ntiburi mu bihugu 9 byateye umukono ku masezerano yemerera akana uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga gutwara ibirego byabo muri iyo sentare atahandi baciye. Urunani CAVIB rubona ko ari ntambamye yindi ariko rukamenyesha ko ruzokoresha imwe mu ngingo z'iyo sentare ihamagarira abantu bahohotewe gucisha ibirego byabo muri komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Commission de l'Union Africaine maze abakekwa bakarengutswa nk'uko bisanzwe. Sentare ya Afrika ijeje wagateka kazi na muntu iri yarusha muri Tanzania yagiyeho mu mwaka w'ibihumbi 2006 imaze kwakira imanza zirenga 150 harimo n'iziva mu bihugu biri mu mugwi umwe n'u Burundi bitemerera abanyagihugu kwitwarira ibirego ubwabo. Pye Clave Niyonkuru, Kigali, ku bijwi rya Amerika.
Pye Clave Niyonkuru, urakoze cyane kuri iyo nkuru. Reka tugume mu Burundi naho leta ivuga ko yahagurikiye ikibazo cyo gukura abana b'inzererezi mu mihanda, ariko abo bana ndetse n'ababyeyi babo bakavuga ko inzara mu miryango ari ituma bava iwabo bagafata inzira yo kujya mu mujyi wa Bujumbura. Nandi Desire Hatungimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda, yadukurikiraniye ibyabo.
Icyo gikorwa kiba gatatu buri kwezi, ariko ntibibuza ko n'ubu abana bamwe barabara bacibonekeza mu gisagara cya Bujumbura. Abana bamenyesha ko babafata bakabatwara ku makomini wabo bakabatereraho ataco babafashishije, bivugira ko baheza bagaca basubira mu gisagara kuko ubukene buri mu miryango wabo ari bwo butuma bajya kurondera ico riyenzi Bujumbura.
Badusohoye batugetinga cyabuga ati ni mugenda mumenye yo muja mimbe mugirike ni mumbe mu maso mugenda nanga je buza ati ni batosoye kuza kurondera nuko nzobuga ndasubiye mu ibarabara bakoje bavuze ngo banzane ngaha tisino subira kuvuga ati ngo ngusubire kugaruka ngaha sino garuka no tumanja mu kiyo cy'imodoka amarenga koroka gacaniki kuko ngaha bari gutuma batubwira basi twe n'amafaranga y'itige dufise nimba ari mutaneri yari kuza amare akadutora pana kuca batubwira ati ni mutube mu maso mugende
irigeze gatatuza ngaha nye kiteze ko mabwa batishya mu mashuri cyangwa mu myuga nacyo na nini tete ko mvuga ati wasamira inyoga nka basi nkiga mbwa nkareka kujya mu barabara
badufura mu barabara kacha dushira ngaha ku ikomine badusiga ngaha ku ikomine hari gihe no kudutana batadutahana kacha batubwira tugende n'amaguru kacha nawe wiyumvira kuva ngaha ku ikomine gushika hari igihanga ugenda n'amaguru atani kino na kimwe bagufashije ari kugenda gusa n'amaguru botuma base bagutuma bagushikana base nta kwiranda ni barinde bagushikana ngaha ku ikomine amare na akaca wifatira inzira agaca wigere wanyigihanga.
Abavyeyi babo bana basaba ko mu gihe babatahanye batobaterera mu gahinga ahubwo bashikiriza abavyeyi babo bagaheza bakabafasha mu kubaronsa na vyankenerwa byotuma basubira mu mashuri. Bitagenze uko bamenyesha ko ico gikorwa kizoba impfa gusa. Uno muvyeyi wibubanza ati inzara iri mu miryango nituma abana bomoka
ubona umwana yadushakaje mu bibarabara hanyuma n'abagiye gusubiza abo bana mu ngo nabonye ntacyo bafasha kuko barazana bagaterera ngaha kenshi twana twabibonye bagaca baterera ngaha ngo subira mu muryango atanshobora barungikanye ba bana basubiye n'umundi kuko ngiye guza gusegerereza yanzara ni kwa kundi mwe bahunga ntacyo bajyanye n'ubundi ntacyo bahita bafungura bashikamwe hano ubundi basarongera kwaduka bagasubira iyo muntu abakuye.
Umushikiranganji bw'agateka kazi na muntu bamenyesha ko byankenerwa byose byateguwe kugira icyo gikorwa kigende neza. Umushikiranganji n'iby'abandi Martin ni wabishikiriza.
Turafite tutu strategi irimo abo muri ministere y'interior, irimo abiwacu, irimo abo muri police n'abandi. Cyo tuba tufatwe kubakura afite ingufu zangu kuvuza zindi z'umuntu umengo avuye kwiba kuko twese twaba nafite ibibazo bijyanye n'ukuntu babyumva mu mutwe. Iyo twegera tukamwereka ukuntu yabigenza n'ukuntu tubicisha avekera kuri tuko rya abantu bose mu commune ari mu conseil ajejwe ibibazo sociale cyakereke ifashe no guherekeza imijyango iba yabakiriye ndatuko kwangeza sema n'umuntu mu mujyango wiye ashobora ko ari mu mujyango wagutse tukamwakompanya kuko benshi bakagufata abo bana kubera ibibazo bijanye n'ubukene. Hama ikindi nacyo kandi nuko twavansa tukagenda uko ibindi bigo babikora muri etazini uri kubatanga amafaranga kuri bajya abantu bari mu metro ni icyaha gihano n'amategeko twebwe nazo cyatuba abakirisi ugusumba n'abaguduhaye twatera tubitunganye neza rero twavanse yawe tubikanalize kuko dushaka gukora na cyane cyane n'amasosiyasiyon bo nivo kominote bafatiye kundi bashaka kuba babegereye harimo tukizima tukagwa mu incabwenge abapsikologe n'abandi badufashe.
Naho leta y'u Burundi itemanga ko abarundi batari bake bashonje, abavyeyi bo mu ntara ya Bubanza ntibarya umunwa mu kuvuga ko ikibazo cy'inzara n'ubukene biri mu gihugu bidatorewe umuti. Naho hazofatwa ingingo zimeze gute ngo abasega ntibazigera babura. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru, ni nayo dushorejeho amakuru yacu y'iki gitondo hano muri Amerika cyangwa se yamanywa aho ngaho aho muri Kigali n'i Bujumbura. Bashimire mwese mwadukurikiye, nshimire na bagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma na Morbi Yabaro wegeranije aya makuru kuri mikro. Mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, mwirirwa amahoro n'amahirwe.